Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese ababandanya gutega amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture kaze mu makuru twabateguriye yo kuri rigenekerezo ya 2024 kwezi kwa gatatu mwaka 2025 ni gihe cisa 12 n'iminota 15 haya makuru tuyahere kuri zingingo nkuru Abadandaza bo mu isoko ya Bubanza baridogera ikigo kijejo gutoza amakori n'amatagisi OBR ko gishaka kubatoza amafaranga y'ibibanza inshuro zibiri abadandaza bavuga ko ikigo OBR kibategeka kurihira kuri konte ya Banko Buinoti mu gihe bo barihiye kuri konte ya OBR iri muri Interbank Inka impene intama n'ibindi bitungwa biriko birashoka ku rugero runini n'ibitahora ko ku isoko yo mu Rutega makomine n'intara ya Gitega ibyo ngo biriko bituma n'igiciro c'ivyo bitungwa kigabanuka Kuri uyu wa kabiri niho hugurugura urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Jiji ruri muri komine Songa intara ya Bururi urugomero ruzotanga megawati 32 n'ibice bitanu Mu nkuru ijanye n'amagara y'abantu turashikiriza imisi yose ya kabiri uyu munsi tuzakugaruka ku bijanye no guhatana amenyo murano makuru muri komeshikirizwa na Jotamira Tuzi Kofi Olivier Rubera Intwari ni wari mu buhinga bw'ivyuma
Radio Indundi Culture
Nari mpejeje kubabwira abadandaza bo mu isoko ya Bubanza baridogera ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR ko gishaka kubatoza amafaranga y'ibibanza bakoreramwo inshuro zibiri abadandaza basigura ku ico kigo kibategeka kurihira kuri konte ya Banko Buinoti mu gihe bo barihiye kuri konte ya OBR iri muri Interbank ico kibazo coba kimaze gushika no mu ntwaro ariko ikigo OBR kimenyesha ko abatazorihira kuri Banko Buinoti bazokwakwa ibibanza bakoreramwo ino nkuru tubibaza Alexis Nkeshimana
Abadandaza b'ibibanza barasaba yuko baturihishwa ibitansi barishe muri OBR kandi ikonte barihiye ko bayihawe n'ico kigo cegeranya amakori mu Burundi mu itangazo ikigo OBR cyasohoye ku munsi wa 2025 riraba amasoko yose ya leta abadandaza basabwa kuba bafise amasezerano bafitaniye na OBR bakariha ibirarane byo kuva mwaka wa 2023 gushika ntwarante mwaka wa 2024 kuva icyo gihe bace berekana ko bariye ko kuri Banko Buinoti kuva ndamukiza gushika n'ubu iyo tangazo riragabisha uwo wese adafise aho yarihiye hagezweho ko azoca yugarigwa ahadandariza abadandaza birabatangaza cyane kubona basabwa kuriha ubugira kandi mu gihe iyo myaka ivugwa bari bararishe muri banki ya Interbank kuri konti ya OBR bari barahawe kurihira ko ibubanza umwe mu bakomiseri baserukira iyo soko ibanza amenyesha yuko bari bakwiye kwerekana ingene bosabwa kuriha amafaranga barishe kuri konte bahawe na OBR urongoye isoko nkuru ya Bubanza amenyesha yuko icyo kibazo abadandaza bafise kizwi urongoye ishyirahamwe ry'abadandaza Bubanza avuga yuko bariko bararenganywa icyo kibazo ngo baramaze kwiganira n'abajejwe intwaro na OBR barimo gira yuko ngo barihe inyuma naho abo barishe kuri iyo konti za banki ubu Interbank bazoyasubizwa avuga yuko ivyo bisa n'ibitumvikana kuko ngo niyaba akiriho kuri iyo konti ya OBR ngo yarikwiye kuyakura ko abadandaza bakaba babona yuko kuriha amatagise ubugira kabiri bisa n'ukwibwa ariko singeshi bari ubanza radio Indundi Culture
igitega naho inka impene intama n'ibindi bitungwa biriko birashoka ku rugero runini bitahora ko ku isoko yo mu Rutegama muri komine n'intara ya Gitega kuvaho imvura icikiye ivyo biriko biratuma n'igiciro c'ivyo bitungwa kigabanuka inyama nazo nyene zikaba zavuye ku 30,000 ikiro kimwe zija ku mafaranga 28,000 y'amarundi ino nkuru tubibaza Aniseti Ntanguvu
Ubukene bwo kubura uburagiro n'ivyatsi byo kugaburira ibitungwa mu ruhongore harimo inka impene n'intama ni kimwe mu vyatumye ibiciro by'ivyo bitungwa bigenda bigabanuka ku muvuduko ugaragara ku isoko y'ivyo bitungwa iri ku mutumba wa Rutegama muri komine n'intara ya Gitega isanzurema ku munsi wa mbere burindwi nubwo bibagora gutomora biturutse ko atari ibiciro biri ku mugaragaro ntarengwa abadandaza b'ivyo bitungwa baravuga ko ivyo bitungwa bishoka kuva imvura ihagaritse kugwa mu kwezi guheze ari byinshi guhisoko gutyo nabashoye ibyo bitungwa baheza bakagenda bagabanura ibiciro byavyo mu ntumbero y'ukorohereza nabo basume bakavuga ko muri rusangi ibiciro by'ibitungwa byagabanutse ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 arenga bagiranije nuko byari bimeze mu gihe cy'agatasi gahitiye bamwe mu borozi barimye bari ku isoko y'ibitungwa kuri uyu wa mbere bavuga ko kugaburira ibitungwa mu ruhongore uko bigwira bibamananiza nayo mu gihe cyo muci ku mitumbi byatsi byumye biheza bikagora kurusha abandi bashikiriza ko bashoye ibyo bitungwa mu gihe cyo muci mu ntumbero yo kurondera uburyo bw'amafaranga yo kurangura yindi migambi yo kwiteza imbere yaba yukubaka inzu hamwe n'imanza barindiriza ico gihe cy'izuba habona abihereza igifungurwa c'inyama nabo nubwo ibiciro by'ibitungwa biruko bavuga ko abacuruza bo badakurikira umurindi w'ivyo biciro bibereye kuko ikiro c'inyama z'inka z'umusoso atagufa ku isonkuru ya Gitega cavuye ku mafaranga 130 kikaba kigurishwa muri iki gihe amafaranga 28,000 nayo izifise amagufa arizo bita changa changa ikiro kikaba kigeze ku 24,000 izo mpande zose zikaba zivuga ko zizera ko ibiciro bigiye kubandanya bigabanuka byisuze uko biri ku isoko y'ibitungwa ni se nanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Nairo mwe mugwaruka gwitunganiriza imigambi ya gorurane gurako gushika ubu muvuduko wa internet ukiri hasi cyane ibituma ibikorwa vyabo bihungabana hatunganywa ku ncuro ya gatanu ihwaniro rijanye n'ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri ubwo gwaruka ruvuga ko ruhagirira gahombo kuko rudakora ivyo rwategerezwa gukora ubushikiranganje bwo gutuma tumana kwa makuru bubandanya buhumuriza ino nkuru tubibaza Dieudonné Niyanzigame
ubwo gwaruka gwitunganeza imigambi gwidogera umuvuduko w'ubuhingangurukana bumenyi ruvuga ko ibikorwa rukora byikwega bigatuma urugero rw'ibyo rukora bigabanuka
kibazo cya connection internet kirahari kandi kiratubloka surtout ku bintu byo gukora des jeux vidéo birasaba connection tellement rapide bwabo turagerageza aho tugezanye
hugurwa ku nshuro ya gatanu ihwaniro rijanye n'ivy'ubuhingangurukana bumenyi mu gisagara cya Bujumbura ubwo gwaruka rwamenyeje ko naho baba barishwe ibyo bakorera abaguzi bitabashikira ku gihe ibituma barondera ubundi buryo babiba ungikiramwo
service yategezwe kuboneka muri uwo mwanya ntibonese kandi yakurisha uteza kurondera kundi kuntu cha kintu kiteza kumushikira wateza ngitwara siwe gitwanye ni stress urumva ariko uri mu kazi tweza kwijeho
ushikanganya mu byo bujejwe harimo gutuma tumana kwa makuru uvuga ko kugira ubuhinga bwa none bushoboke habwirizwa guhinyanyungwa umuvuduko wa internet umunganizo w'umushikiranganje Thierry Kitamoya yemeza ko ubwo bushikanganje biko burakorana n'amashirahamwe gutuma tumana kwa makuru kugira ngo ico kibazo gikemukwe
ubushikiranganje buri ko bukorana n'amashyira y'amajejwe ibyo gutumatumana ko amakuru kugira ngo uwo muvuduko uno munsi ari mu Kenya ushobore kwiyongera uwo muvuduko udakwiye ibyo tuba turi ko turavuga byose ko bari kubesha rero murumva yuko ari ngombwa yuko muvuduko wa internet ubwirizwa kutezwa imbere abene gihugu bakaronka internet inyaruka kugira ngo nikoreko cy'ubuhinga bwa none rishoboke
mu gihe ubuhinga ngurukana bumenyi bwatangwe mu Burundi mu mwaka wa 1996 abakoresha internet mu Burundi gushika ubu barenga ku miliyoni 300,000 no kuvuga ibice bitanu n'uduce dutanu ku ijana
Radio Indundi Culture
Hadi wende nikiritu hama kurutu kwa mateguri ya rabandanya kuruwa wa kabiri niho huguru gurugomero gumu ya ganguwa kwa jiji rudimuriko mine songi nhara ya bururi guguruwe numukuru wigi hugu akabaru rugomero ruzotanga megawate milongi tatu na zibiri nigiche. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bemeza ko inzara n'ingeso hari byo bituma bamwe mu bigeme biga muri iyo kaminuza batwara inda zitipfujwe. Abanyeshuri basaba leta ko yosubira kugaburira abiga mu ndaro ikanahimiriza abo bigeme kubijanye no kwirinda ubushurashuzi. Ino nkuru tuyibaza Adolphe Nijimbere.
Abige mabiga mbigo vya kamino zubu rundi mgisagara cha Bujumbura bare meza kaka geso kubushura shuzi kahibo nekeza chani chane kubige me bivu ya hanini kubukene changi geso
jenju pasi kuyo wali nkama mwai baba babuzi yuva huu unya hapulga sanga huu unya haprebuse ya ratebze basanga umunye shule nawe nhamwa ya wafisi kusanga ya gie kujamu kora aholaso ya gie mune aholaso damuru na wandi kusanga ya tuwa yinda
jesu nubuga ngonu bukene changi ni inki kuko aliko ngira wifa kujumunwa aba yarakuze yitwa ni nkuko naho yo bari hari yataje nino kuri kaminuza osanga yitwaye nibaza ariko wabarakuze nyine bigenzo kanye
abo bigeme bavuga ko babikora bagenda canke bakagaruka ijoro
akabuza abo bigeme kuko hari aho bavuga ngo bataha mu masaa 8 sinzi yo barara none baba bagiye ku kwari bagohegwa nyene niko nibaza
ico basaba nuko inzego za leta zibijejwe zofasha mu kugwiza amahemereza hamwe nuko abahega basubira kugaburirwa kugira ntihagire usubira ku kwazinzara
je no kwibaza yuko nk'abanyeshuri muri kaminuza nk'ubwana byahora nka kera kubo shwa nko kubagaburira bakarosa nk'imfungurwa kuko umva nk'ibyo bikora kumvuze ko yaba yabuze nk'amahera yo kujya
bwaki wacu ngira byosaba ko baza baraza buri tanga ibiganiro bagahimiriza gose
kuri ivyo kwakuye kuri telefone urongoye kaminuza z'uBurundi Odasmane Rambona ubonawe turamukena amakuru dukora muri kaminuza z'uBurundi ikigo cyo kumutanga hakaba haratowe uruyo yagumwana yarejeje kuvuka ku munsi wa mbere w'iyindwi nyene
Inzego zari zigize umugwi w'igihugu wigenguje jeje agateka kazi na muntu ziherutse gusubirizwa ziragirizwa ni namashinga amateka kuba zarakoresheje nabi ukutariko ifashanyo iharugwa mu mafaranga y'ababa miliyoni 2 z'amanyamerika yari yatanzwe n'igisata kiraba ibyo gufashanya cingoma y'ubuSwisse cooperation Swisse mu rurimi rw'igifaransa umugambi warangiye muri Kigarama umwaka wa 2023 mu vyagirije biboneka harimwo amafaranga buze ivyerekana ico yakoze hamwe n'ibikogwa bitari vyateguwe muri uwo mugambi icegeranyo civyo cashizwe ahabona ni namashinga amateka kuri uyu wa kabiri ariko iyo namashinga amateka yashikirije ko hatabonetse ubibazwa ino nkuru tubibaza no lisi nduwimana
Mu byagirije bitandatu biri mu cegeranyo cinge nayo mafaranga yakoze cakozwe na sentare igenzura amatungo ya leta cashizwe habona kuri uyu wa kabiri n'inamashinga amateka harimo amafaranga yakoreshwa hakabura ibyemezo ibyo bita pièce justificative mu gifaransa canke byabonetse ntibihure n'amafaranga aba yarakoze ibindi navyo bijanye n'amafaranga yakoreshejwe ibyo atagenewe nka yagugu bituro nayo arihigwa abakomiseri baje baritaba na matandukanye abashinga amateka bumvise ibyo nka Juki Chantal inkuru nziza batamatohoza nikurikiranwa imfashanyo nk'izo nirikomezwe muri leta kubw'inyungu z'igihugu.
Wewe n'umwanya mwiza bavyumvise ko ashaka kwikebuka cyane binakunze nyine iteka ikoperasiyo Swisse hari ni ma secteur yakoreye mu cyangwa ikoreramo habaye kurikiranwa ngira ngo byo babyiza hariho n'abandi bafasha mu iterambere bazana finansma kujya ajya kujya kwina mashinga amategira bihagurukirika bikurikirana uba akarusho kugira ngo rezulta igucashwe kiba cyiteze bishobore gutora inzira
mu byabaye muri CNDH umugwe ujeri w'agateka ka muntu burundi bitagenzu ko ariko umukuru w'umugwe washinga amateka wa maho ujeri w'ibazo by'agateka ka muntu Evariste Ndikuma mana yavuze ko habuza babibazwa kubera izimbo
uwo mugwi abari bawugize bose barahagarikwe mu mabanga twashoboye kuronka uwo tukibaza na cyane cyane mu bari bakoresheje kuno buryo bwari bwavuye muri cooperation Swisse
Izindi ngorane ho mugambi warugenewe imfashanyo ingana ni miliyoni 194 n'1,154,000 mu madorari y'abanyamerika wabwirizwa kurangurwa kuva kuwa mbere mu kakaro 2022 gushika kuwa 30 ruheshu uwo mwaka nyene zabaye zijanye n'ubuhinga birangira unongewe n'ikiringo kuko warangiye kuwa 31 Kigarama 2023 inzego nshasha zigize uwo mugwi zarahiriye ayo mabanga mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ikicegeranyo kitaraja habona
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwavyumvise n'umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri uyu munsi tugaruka kubijanye no guhatana amenyo ivyo muhinga mu kuvura amenyo Ive Ingabire hasigura ko bishobora kuba nk'indwara canke gusamara kw'abavyeyi uwo muhinga ariko yemeza ko hari uburyo bwo kubikosora ino nkuru tuyibaza Odilo Nkejimana
Bimwe mu bituma amenyo hatana nk'uko umuhinga mu kuvura indwara z'amenyo y'ivingabira bivuga no gusamara kw'ababyeyi mu gihe umwana aba hageze ko ahongoka.
Indwara yo guhatana amenyo birashobora kuva gusamara n'ivyo kubera ko umubyeyi atamenye ko umwana hageze ko ahongoka cyane yamubwiye ati mama ndasa kinyakarekareka. Umubyeyi ntamutwara kwa muganga cyangwa mu gakura ugasanga agiye kinyo cyamereye mu mbavu.
Ariko rero iranashobora kuba nk'indwara aho uwo muhinga avuga nk'iyo umuntu yavutse afite ibinyigisho bito kubujyo menye ataronke kibanza ciyaguye cyo kumereramwo
irashobora kuba indwara kubera ko umwana ariko aramera amenyo afite akamashware gato ugasanga akamara amenyo manini parapore amashware ugasanga amenyo ataronke kibanza gikwiriye kugira amashure gutonda neza muri icyo gihe tunafite ko ari indwara itamutera anomali iririye nk'uko umuntu ameze
uko kwaga ku kibanza amenyo ashobora akomereramwo kuranatuma hari n'irindi ginyo riteze kibazo mu kanwa iryo naryo rikaba rimera ubwanyu ibyo bita muzitsa
amenyo yanyu amenyo ya muzitsa amenyo namenyo tumera dukuze imyaka 17 zo umuntu arakaramera amenyo 20 amenyo aza ubwanyuma uko rero yaje ubwanyuma ari giye gusanga atakibanza sigaranye cyo kumereramwo rikasha rimera ryamye canke n'inaseruke kandi bigashika ingiye kano gasanga ikorera kujya ari ginyo ritaserutse
ubuhinga bwo kugwanya uko guhatana kw'amenyo no gushiramwo utuma dufasha gukatisha amenyo yataye inzira canke gukura yiriri hejuru yirindi nk'uko muganga yivinga birabivuga
biravuga kuko iyo umuntu ahatanye amenyo barayatondeka amaze kubona bambe kudusinga mu kanwa tubita amaparehe otodontike mbere y'amezi asohoka garuke ni mbere y'amezi atandukanye yegerana mbere neza mugabo kubikinga kwa mbere ni uko umwana agitangura guhongoka mbwa igihe cyose ubonye ko hariho ukuntu ridatonze neza ni byiza kujya kwa muganga igihe umuntu aba abije gukuramo ibyo ku mpande rizohoboka mu minsi isabwa irangwa icyo ryanje rero ni ikibanza
umuntu akuze amenyo yatanye cyane barashobora kuyakora bigakunda
birashoboka yambara apareye
mu gihe umuntu akuze yabwirizwa kugira amenyo yose hamwe 32 amenyo ya mbere ashobora gutangura kumera kiri umwana afise hagati y'amezi 3 n'amezi 12 aya mbere agatangura kuyahongoka nko mu gihe ariko yegereza imyaka 5 akamera yandi ayo nayo arashobora kunagatanye ibyo abahinga mu byo kuvura indwara z'amenyo bemeza ko bishobora gutuma nyene kuyamera afatwa n'indwara nko kudatengwa neza n'ibifungurwa kubera bitahekenywe neza hamwe no kubura itiro kubera impemu ziba zikase
arakoze mugenzi wacu Dilonke Jimana ku nkuru y'amagara y'abantu yari yaduteguriye hari nayo iciyirangiriza amakuru twari twabateguriye ku gihe cy'isaha 12:32 ndabashimira bwo mwese mwarimu yateza abiri shimire ko Fiori Vyerubere intwari yafashe mu hinga bw'ivyuma aya makuru mwari komeshikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umunsi mwiza murakoze